abo bantu bakora ibyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero.
Undi yaneza cya inyeretse mukenyezi w'abana batandatu mu gatondo ko kwa 20 ukwezi kwa 11 ijuru ryamuguye ko igihe yazinduka aje kuraba kiziga cya Kelsite yariteka agakobwa kiwe k'imyaka 5 kagira 5 mu bana batandatu biwe. Uwo mugore yiranye abana ari wenyene umunsi yamahana mugwa ko yari yaroye gucuruza maze atahuka atabona icyo kibondo bwake yumva inkuru mbi.
Ndagerageza ndarondeza hose ndabura, bukeye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari. Ndagenda ndahashyitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibya mfura mbi bamunize. Kubona umwana w'imyaka 5 amererwa nabi uko aye birababaje.
Kugera ubu amatohoza aracyakorwa, nta bantu bakoze icyo cyaha batengezwa mu butungane, ariko harabike ko babiri bafashwe. Izaca inyeretse yasaba ubutungane guhana bwihanukiriye abakoze ayo mahano.
Abo bantu bakora ibyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero, kuko ibi bintu birababaje kabisa, birababaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi, birateye n'agahinda.
Ubwo rupfu benshi bagereranije n'ubunyamaswa bwakorewe icyo kibondo bababaje benshi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'Abarundi, kubera ko kigeme kavuka mu muryango wa mikoro make kaciye kaja gufunga ubutarariye. Umunyamakuru w'ikinyamakuru citwa Yaga mu Burundi yanditse kuri iyi nkuru afite agahinda, yagize ati "Kelsi yatawe nk'aho atigeze abaho. Bamwe mu babyeyi nka Jean Marie Ntamvukiye baramenye wafashe ku nguvu umwana wabo. Uwo mugabo muri komine Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke yiriwe kuburana n'umwarimu yafashe ku nguvu agakobwa kiwe k'imyaka 11. Sentare y'intara yamuhanishije umunyororo w'imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5. Hari kuri uyu wa kabiri Ntamvukiye arashimira urwaciwe.
Washyize neza imyaka myinshi kugira azoveyo yihanuye. Bakaza bahanwa nk'uko ni.
Dieudonné Bigirimana ari mu batabaje ubutungane, nabo nyene yabwiye ijwi rya Amerika ko anejerejwe n'uko bwigenjeje.
Ni ukuvuga ko twaguye mu gahundwe, hama duca dusaba ubutungane ko bwokurikirana uwo muntu yahagirirwa ico caha. Twavyakira neza cane, twasaba ko ubutungane bwohora nk'uko.
Amahano yashikiye akigemitera iteka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagarutse ko ku wa mbere w'iyindwi yugurura isekeza ry'iminsi 16 ryo kurwanya ayo mabi. Aha Angelina Ndayishimiye yari mu ntara ya Kirundo mu buraruko.
Mwari yumviye namwe mu nzu nyese ibara ry'agahomerawunwa ryakorewe umwana w'umwigeme iteteka Kelsi yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi. Turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayite n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi.
Mundu biheze kandi mu ntara za Kayanza, Muranza na Rumonge amasoko yacu yizigiwe yatubwiye ko hari abana b'abakobwa bafashwe ku nguvu. Mu Rumonge imisoro yabikoze yanifashe amashusho iyakwiragiza ku mbuga nkoranyambaga. Ku wa gatanu uheze babiri muri bo bahanishijwe imyaka 30, umuto muri bo w'imyaka 15 ahanishwa ihadabu y'imiliyoni 5,400,000. Clement Bizimana umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe amategeko arafite insiguro ibyashitse.
Byaciye bidukaburira ko tugiye kongera guhimiriza cyane abana b'abahungu, kuko hamuri umwunga hari ikintu gikomeye. Barata amashuri kubera kujya muri Zambia, kujya Sauza, urumva umwana agaca agarukira muri 8 agaca yigira Zambia kubera amahera, agarutse agaca abandi bana babona ko ahubwo kwiga uri kuratakaza umwanya.
Urunani rw'amashyirahamwe yahanira agateka k'abana mu Burundi PENADEB ruhurikiyemo amashyirahamwe yarenga 80 rwemeza ko ingeso yo gufata ku nguvu abakobwa yabaye nk'akaranda. Kardinali Mbaruhije umuvugizi w'urwo runani
bafatiye kumbe mu kintu ko kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka mu kwezi kw'icumi tuzise abo twasabwe kumenya ko bagiwe ibya mfura mbi abana barenga gatoyi 180 kandi muti urabona uko biri ku murindi muniniya cyane ubwoya nyuma kumaze muri siheze.
Asaba umuntu wese guterera kugira uwo muco mubi uranduranwe n'imizi.
Hageze ko tumva ko abarezi bari muri urumva bumva ko kwitwa ari bikomeye cyane, tugwa amashyirahamwe cyane ndetse na abo bose bafite icyo bafasha mu nzego z'akabana bafite kuvukuri kukorera ko cyane kugira ngo twajye turwanya ayo mabi yaba bigashika bisa.
Umukenyezi wa Perezida Ndayishimiye arafite icyo asaba ubutungane kongereza ibihano z'abahohotera igitsina gore.
Tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe umvise ko bariko barashyiramo amategeko kongereza igihano ku cyari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizwa nabi.
Kugera ubu mu Burundi mu nyororo muremure wanishwa abagiriye gufata ku nguvu ni imyaka 30. Ejo buri kaneza ijwi rya Amerika.